mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mutwumvira ku mirongo ya FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi ho mutwumvira ku mirongo migufi short waves ku rubuga rwa internet kuri www.voa.com no ku rubuga rwacu rwa Facebook ari rwo VOA Radio yacu. Mwiriwe neza nshuti, turi kumwe ne Eugenia Mukankoso basuhuza kandi bahaye ikaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha.
Ayo mashirahamwe yose nashaka kuduteka nyine dutwara igihugu cyangwa nyine dushinga amategeko. Sinzi ko bifuza kugira ngo dushinge ibizwa shingiro twoganira nabo ibyo twoshya mu ibizwa shingiro. Twaganira n'abarundi bijanye n'ibyo twoshya mu ibizwa shingiro, turayimenyere bazovuga hanyuma twitwana idukora.
Uwo ni Gaston Sindimo, vice perezida wa mbere w'u Burundi, avuga ku itegeko nshinga ry'u Burundi rivuguruye riherutse gutorwa. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye zibanda kuri iryo tora rya kamarampaka ku itegeko nshinga, hamwe n'inama yerekeye inama y'ihuriro ry'inteko nshinga amategeko ku mugabane wa Afurika irimo kubera mu Burundi. Turazigarukaho mu kanya, mugome hafi ya radio yanyu. Duhere hamakuru mu Burundi. Umugambwe uri ku butegetsi mu gihugu cy'u Burundi CNDD-FDD urashima ibyavuye mu matora yo ku itariki ya 17 y'uko kwezi kwa gatanu 2018 yo kwemeza cyangwa se guhakana itegeko nshinga rivuguruye. Evariste Ndayishimiye uyoboye iryo shyaka mu kiganiro yahaye abanyamakuru kuri uyu wa kabiri yavuze ko haba ibiganiro mu banyepolitike kugira ngo hategurwe amatora yo mu 2020, ariko ibyo biganiro bitaba icyo yise amagaburanyama. Muri Ranake bo ntibemera ibyatangajwe n'umurwi w'igihugu ushinzwe amatora Seni. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika mu Burundi Raymond Zimana abagezeho inkuru irambuye.
Varisito Ndayishimiye umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi yashimye ingene amatora yagenze n'ivyo yavuyemo. Mu kiganiro kwamenyesha makuru kuri uyu wa kabiri, Ndayishimiye yavuze ko iryo bwirizwa shingiro ryemejwe n'umukuru w'igihugu rizoba irya bose, abatoye ego n'abatoye oya. Aca asaba izo mpande zose kubahana no gufatana mu nda.
Intsinzi yaraye ibonetse si intsinzi y'umugambwe uyu cankuriya, ni intsinzi y'abarundi bose. Mu gushyigikira intsinzi twaraye turose, umugambwe CNDD-FDD uhamagarira abagumyabanga n'abarundi bose kubumbatira amahoro, kugendera mu bwitonzi no gusoneranira ndukane bw'ivyiyumviro. Ntihagire abikekana canke bagenzanya uyu yatoye ego canke yatoye oya.
Uyo arongoye CNDD-FDD yemeje ko uyo mugambwe ushira imbere inzira y'ibiganiro kugira utsimbataze intwaro rusange. Varisito Ndayishimiye asaba abanyepolitike kuja hamwe kugira baganire ibijanye n'urupapuro rw'inzira mu matora ya 2020 n'ahahakana ico yite ibiganiro vy'amagaburanyama.
Uhamagariye abanyepolitike kubandanya baje inama n'ingingo, ariko ko batobona mu biganiro amagaburanyama. Ibiganiro ngirakamaro nibiza bizamura ubutunzi, birondera kwisununura kw'abenegihugu, ingene akazi ko kongerekana abarundi baronye ivyo basabikanya na kare abakurambere barayamaze ngo abasangiye ubusa bitana ibisambo. Inyuma yito wagibwirizwa shingiro rishasha, abanyepolitike bo cyafata ingingo bagasubira kwicarana vuba kugira ngo batunganye inzira izodushikana ku matora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri.
Umugambwe Ranake wo ntiwemera ivyatangajwe n'umugwi Seni ujeje gutunganya amatora. George Nikiza umunyamabanga akaba n'umuvugizi w'uyo mugambwe yemeza ko habonetse amakosa menshi mu matora, atanga uturorero twingene igikorwa cyo guharura ivyavuye mu matora kitabaye mu muco.
Abariko baratunganya amatora amaze kubona aho yazimaze kuba nyinshi, baci bagira igikorwa cy'uko umwe yasoma agashaho uyundi, uwundi agira gatatu none musomye biki, ati wepfa kumenya ko ari ego. Cyarabaye amunyakabiga amatora amaze kurangira akabikorwa cyo guharura, aho biyukanye abantu bati nta ruhusha mufise gukora ibyavuye mu matora. Ibiharuro rero byashikirijwe bivuye muri iyi kamarampaka ku bwacu Seni irafise uburenganzira kubita. Naho tuvuga yuko harimwo rezegirarite, none wumva tuvuga yuko hariho ibintu bitagenze neza, wumva twava tukavuga ngo yemwe sabwa matora ni sawa rya biharuro ni byiza, reka hari ibintu byohosorwa kandi byinshi. Abanyagihugu baratoye, irembo turabyemeza ko batoye, kandi icyo batoye ni kijya nyene irose ni afite uburenganzira bwo gutanga ibiharuro nuko bayibahaye cyangwa kubyumvira.
Ranake wemeza ko igihambaye atari amategeko ahubwo ari amatora ashiraho inzego zirongora igihugu, ugasaba ko amakosa yibonekeje mu matora ya kamaramaka yokosogwa ntasubire kwibonekeza mu matora kwerekira. Uyu mugambwe wemeza ko ibiganiro bidakumira ariyo nzira yonyene izofasha igihugu cy'u Burundi.
Mugambwe Ranake uremeza tadidinganya yuko igishobora gufasha iki gihugu ari ibiganiro byamaho bitunganirijwe abantu bose biyumva kandi bihuriyemo na bose. Byonyene ibyo bishobora kudufasha ni kugira ngo tuve muri bibazo. Cyo gituma dusaba leta yuko yorekura abantu bose baba bapfunzwe bazira ko basaba ko tatorwa kuri bwizwa shingiro.
Umugwiseni ujejwe amatora washikirije ko matora ya kamaramaka ehego yatsinze oya ku majwi arenga ibice 70% yagenze neza kuko atawituye uyo mugwi avuga ibishobora gutuma ayo matora asubirwamo. Naho biruko urunana mizero y'abarundi wigishije gutora oya ngo gwamiriye kure ivyo vyashikirijwe na seni rucagwemeza ko ruzokwitura sentare yubahiriza ubwirizwa shingiro ry'u Burundi kugira ayo matora asubirwemo. Ibujumbura, Remunzimana, Ijwi rya Amerika.
Remunzimana, ndagushimiye cyane kuri iyi nkuru. Nkuko nari mbabwiye mu kanya, ihuriro ry'inteko nshinga amategeko ku mugabane wa Afurika ridasaba ibihugu byafatiye u Burundi ibihano mu rwego rw'ubukungu kubihagarika, ibyo bikaba byashyikirijwe kuri uno wa kabiri n'urongoye komite nshingwabikorwa y'iryo huriro. Hari mu ijambo rero ryo gutangiza inama ya 72 iryo huriro izamara iminsi ibiri ibera i Bujumbura mu Burundi. Iyi nkuru muraza kwigezwaho n'umunyamakuru wacu uri i Bujumbura Evariste Nzikobanyanka mu mwanya ukurikira ni mu makuru yacu ataha. Dukomeze amakuru yerekeye u Burundi. Mu gihe bimwe mu bihugu n'amashyirahamwe mpuzamahanga harimo n'ubumwe bw'Uburayi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bivuga ko amatora ya kamarampaka mu Burundi yabayemo utunenge twinshi, icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwo asobanura ko Leta y'u Burundi idakorera ku byiyumviro by'amakungu, kuvuga amahanga, ahubwo ishyira imbere ibitekerezo by'abanyagihugu. Ahamagarira ayo mashyirahamwe n'ibihugu kohereza indorerezi mu matora azakurikira kugira ngo zizirebere ukuri. Cyakora abakurikiranira hafi ibibazo by'u Burundi barimo n'abaharanira uburenganzira bwa muntu bemeza ko iyi kamarampaka ije gushyira igihugu ku ngoma y'igitugu. Mugenzi wacu Eroje Birikaneza aduha inkuru irambuye.
Aganira n'Ijwi rya Amerika, icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu yavuze ko we n'umugambwe w'adasigana Iprona turukamwo bashimishijwe n'ivyavuye mu matora ya kamarampaka yo kuri uyu wa kane uheze. Ariko nubwo biruko abatavuga rumwe n'ubutegetsi na cyane cyane aho umuntu n'amizero y'abarundi bemeza ko ariko barahohoterwa bagirizwa ko batoye oya canke naho bagiye guhagararira amatora mu duce dutandukanye tw'igihugu. Mugabe icyegera cya mbere cya president Nkurunziza yemeza ko atamuntu n'umwe azokomwa komwa aho rw'ivyumviro vyiwe vya politike.
Cyo ni yo hakugira ngo bihe inguvu badafise inguvu bananiye mu matora bashaka kuziha mu kure ku rimentanya ibintazi bigatwa bakurikira ngo dukore iki. Imyaka bamaze iminsi bavuga ngaha bakora nta numwe bakurikiranye, reka rero tubareke bitembane batembane twebwe ngo tugire gute gutsinda n'ibisanzwe nibemere gutsinda kugira ngo bitegure gutsinda hanyuma nta udatsindwa kandi birashika ni rugamba ruba rurangiye rutegura izindi ngamba ziri imbere twebwe nta muntu numwe muri leta numwe ashora gukurikiranwa kubera ibyimviro vyiwe kiretse uhungabanije umwana n'umutekano gusa.
Ariko ibihugu vya rutura harimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika vyavuze kwikamaramaka itabaye ku mugaragaro kandi yibonekejemo iterabwoba ku bantu bashaka guhakana ibwirizwa nshingiro mu gutora oya. Kuri uyu wa kabiri ho ishyirahamwe mpuzamakungu ryita hagati y'akazi na muntu FIDH ryo ryemeje kwije guhonyanga amasezerano ya Arusha no gukomeza u Burundi ku nzira y'intwaro y'igikenye hamwe n'agacinyizo. Ibi ntaco bibwiye abaregwa.
Ayo mashyirahamwe yose nashaka kudutekera nyine dutwara igihugu canke nyine dushinga amategeko. Twibwirana turazi ko twaganiriye, sinzi ko bifuza kugira ngo dushinge ibwirizwa shingiro twoganira nabo iyo twoshya mu ibwirizwa shingiro. Ntitwaganiriye n'abarundi ibijanye n'ibyo twoshya mu ibwirizwa shingiro turayimenyereye bazovuga hanyuma twitubana dukora. Gikuru ni uko dushagaza amahoro n'umutekano mu gihugu cyacu gusa. Twebwe aduhari ivomo abarundi bameze neza bafite amategeko meza hari amahoro n'umutekano ntacu kuko ivyo birahinduka umwanya ari wose kuko ivyo biyumvira ko Burundi ushobora gusubira mu njyane z'amacakubiri mugabo vyarananiranye mu bumwe umuhoro uramwa tuzokora ibishoboka vyose muri ubwo bumwe.
Mukigani yo haa ijuja Amerika imbele ya kamara mpaka Hoshea Nicholson na raibu azo vizu Burundi n'urwanda muri Amnesty International yavuze kwa abantu bakwiye kuba maso.
Depuis les manifestations de 2015 et la répression qui a suivi ces manifestations, nous avons vu.
Kuva mu myerekano y'ibihumbi 2015 n'uruhigi rwayikurikiye twarabonye ihonyangwa ry'agateka kazina muntu. Ni ukuvuga ko turi mwihamwa ridasanzwe mu gihugu. Mu matohoza yacu twasanze hari abantu bakubiswe canke batewe ubwoba. Mbere hari nabishwe kubera gusa banse kwinjira mu mugambi uri ku butegetsi. Mwitunganywa gy'ikamara mpaka byaduteye goba icishobora kuvyara nkuko ikibazo c'amasezerano yarusha gihambaye rwose mu Burundi tukabona uko vyagenze mu myerekano yo kwiyamiriza ikiringo cha gatatu cha prezida twarabonye ko be n'ivyo bihe bishobora kuvyara ubugizi bwa nabi turacizera ku rugero rw'ubugizi bwa nabi niho nyangwa ry'agata y'akazina muntu rutaziyongera mugabo no kuba maso.
On espère toujours que nous allons pas voir une recrudescence de violence ou de violations des droits humains, mais il faut être prudent.
Bwana Sindimwo twanavuganye ku kibazo c'icemezo c'umuryango w'ubutunzi wa Afrika w'useruko n'iyamajefo komeza c'ukwimurira urusaka muri Zambia inama yobereye Bujumbura.
Twebwe gushwe no munsi ntituraronka ivyemezo cyangwa twandikiye ku inama itazobera ngaha. Twebwe tubana yadutegura tuzi uko inama izobera ngaha. Uyu munyamanga mukuru urazi ko mu ntango yari yagize uko nyene mu nyuma ari hindukiza. Uno munsi rero twebwe dutegura tuzi uko inama izobera ngaha. Ibyo bindi ni vyashika tuzomenya inzego tubicishamo muri iyo shyamwe nyene. Twebwe gushuka uno munsi rindi ko batumenyesha tukamenya icyo dukora twamaze kumenyeshwa iyo sango ni inama izobera n'igituma iyo nama itabere ngaha. Hanyuma rero hari inzego zijejwe gutunganiriza igihugu kimwe muri iyo shyirahamwe tuzoheva twiture kuko ibikoresho byose uburyo bwose twakoresheje bitezwa gusubizwa n'iyo shyirahamwe.
Umugutunganya amatora seni watangaje kuri uyu wa mbere ko ibice 70% by'abarundi bemeje impinyanyuro ibwizwa nshingiro muri kamara mpaka yo mu ndwi heze wari kutanga ibiharu wamfata kibanza. Mu minyanyuro zemejwe harimo gukura ikiringo c'umukuru w'igihugu ku myaka 5 kikaja kundwi. Eroje uri kaneza Nairobi ijwi rya Amerika.
Nshuti bakunzi bijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Tubamenyeshe ko mu gihe iyo mirongo yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi y'ibihumbi 7325, 9685, ibihumbi 9815 ndetse n'ibihumbi 11995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo y'ibihumbi 13630, ibihumbi 15460, ibihumbi 15675, n'ibihumbi 12530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi y'ibihumbi 640, ibihumbi 9470, igihumbi 170, ndetse n'ibihumbi 13630. Ni ijwi rya Amerika ku mirongo migufi ya shortwave. Tukaba tuboneyeho no kubashimira uburyo mwitabira ibiganiro byacu. Radio Ijwi rya Amerika, radio ya.
Ibiganiro by'Ijwi rya Amerika birakomeje. Nyuma y'akamarampaka yemeje itegeko nshinga rishya ry'u Burundi, niki kigiye gukurikiraho? Itegeko nshinga rishya rizatangira gukurikizwa ryari? Manda ya Perezida Nkurunziza na manda z'abandi batowe zo zizagenda gute? Nibyo umunyamategeko Maitre Nkengurutse Emmanuel adusobanurira byari mu kiganiro muri isanga yagiranye na mugenzi wacu Thomas Kamirindi mu kanya gashize.
Intambwe mboda zisigaye kugira ngo bitangazwe nuko ribanza guca imbere ya sentare yubahirizwa shingiro ikemeza yuko amatora atagira akanenge na kamwe, maze rero umukuru w'igihugu mu nyuma gahava kari akaritangaza bikacyarije mu ngiro hariho abo dusangiye umwuga
yego
bivuga yuko ribanza guca imbere y'inama n'ishingamateka n'inkengu z'amateka bikabanza kwemezwa nayo mbere ku bice bya kane igice kimwe cya kane cya gatanu by'abayigize mu nama nshingamateka na bibiri bya gatatu abagize inama nkengu z'amateka icyo kibazo hari aho tutacumvikana ko kuko kubinyerekereje yewe mbona yuko mu gihe abanyagihugu aribo batanga ubutegetsi aribo shingiro ry'ubutegetsi bakabukora baciye muri ayo matora mu ise y'akamarampaka referendum canke ubutegetsi bakabukora baciye mu bitore ngabo bashingamateka n'abakenyezamateka iyo rero bonyene bahavuye bakabyikorera ndakeka yuko bidasubira imbere y'inama nshingamateka n'abakenyezamateka gusubirwamo niko ndabyibaza ariko hariho abandi bagira bati ni ngombwa ko bibanza guca hariya imbere y'inama nshingamateka na nteko z'amateka batabyemeza
metre dusubiye inyuma gatoya ibyo byo kuvuga ngo rizongera risubire mu nteko mu nama nshingamateka na nkengu z'amateka ibyo se ntibyarangiye kubera ko umushinga barimo bawiga byanyuze muri izo nzira
oya ntabwo uwo mushinga waciye imbere y'inama nshingamateka na nkengu z'amateka umushinga wateguriwe mu nama nshikiranganji birawemeza hanyuma noneho umukuru w'igihugu afite uburenganzira bwo kwicana imbere y'inama nshingamateka n'inteko z'amateka bakabyemeza bakabemeza cyangwa akagenda imbere y'abanyagihugu bonyine akabasaba bakabyemeza cyangwa bakabihakana
we rero yahisemo kunyura mu banyagihugu ubungubu yahisemo kunyura mu banyagihugu ni ukuvuga iyo nzira yindi y'inama nshingamateka n'inteko z'amateka ntabwo akiyikeneye
kuri jewe ntabwo akikeneye kuko atora hagati y'ibyo bibiri icyo abona cyomworohera niba aza ko yatoye abanyagihugu kubera kuko byamworohera urabona ingene bagiye gutora abashinga amateka n'abakemeza amateka sinzi ko bashyize ku inkoni barumva ibintu n'ibindi hari ibyo bapfuye bagahinyanyura bakakumbura bakanabihakana no kubihakana nk'uko byabaye mu mwaka w'2013 yagerageje nk'uko nyine guhindura umukuru w'igihugu yagerageje nk'uko nyine guhindura ibwirizwa nshingiro ahantu inama nshingamateka ntibyarenze no gushyira mu nama nkenguzamateka inama nshingamateka yonyine irabihakana iti ntibikunda ntakunda rero muri icyo gihe yaca asubira inyuma ngo hapfe asubire kujya kubibaza abanyagihugu kuko yatoye inzira imwe y'igenga yari ikwiye n'ubu rero niko niyibaze yatoye iza kumworohera y'abanyagihugu kandi abanyagihugu nabo niwo nshingiro ry'ubutegetsi nta wundi rero niwo butanga bakongera bakabukoresha nta kuntu rero bihava bisubira imbere y'inama nshingamateka ari abantu bitwa ko batowe n'abagihugu babaserukira ngo batowe babavuguruze niko ndabyibaza jyewe niko kandi bigomba kuba bimeze yego
itegeko yego rizashyirwa rero mu bikorwa ari uko rizajya mu ngiro ari uko umukuru w'igihugu amaze kuriteraho igikumu aritangaze
aritereka igikumu yongere aritangaze
kuri telefone turi kumwe na Dani. Dani we
sabwe nyakomeje amakuru
akabazo kawe cyangwa icyiyumviro
yewe ni icyiyumviro
yego
icyiyumviro gihagaze kumbure ku cyo bavuga bamwe ku iyemezwa ry'ibyizwa shingiro aho bamwe bavuga bati ntitugemera abandi bakavuga bati twe turagemera ariko rero iyo migwi ibiri rero jyewe nanjye sindi ngaho nta na hamwe ndi muri ibyo bice bibiri kuko Uburundi ntibuzokizwa n'amategeko meza cyangwa mabi bamwe bavuga ngo ni meza abandi bakavuga ngo ni mabi bamwe bavuga ngo meza abandi ngo ni mabi ahubwo Uburundi bwacu buzokizwa n'abantu b'inyankamugayo b'inzirabugunge bazoshyira imbere ayo mategeko bazokurikiza iryo tegeko rizoba ryemejwe kuko tugiye kuraba ama subyitsi bwa mbere bwizwa shingiro rihindutse yaba kuri micondoro gishokwa yarahindutse kuri bagaza kuri buyoya mugaba ho hose aho habira president bigeze gutwara igihugu siko twovuga yuko twari dufise amahoro abarundi baragemeza hafi ku 91% kwijana mugabo siho kitwovuga kwa ahantu bamaze kugenda bacye baronka amahoro ari umunyuma ariko icari gikenewe nuko abantu batari kujya mu mpari zikuvuga ngo jewe ndemera iki ngo ndemera ibyo bashingira abandi ngo ndajyanse abarundi ahubwo bakajya hamwe bakiga ukuntu ibyo bwizwa shingiro ryoja mu ngiro atamwana n'ikinono kuko hariho ibindi bihugu namwebwe muzi bikagira ibyizwa shingiro
oya nta kibo nta gihugu kibo kitagira ubwirizwa shingiro
bikusanga bifite amategeko kumbure bishobora gukwikiza mugabo bitiyitwa nk'ibyizwa shingiro canke kandi bose batayahuriza ku gihugu bagakora igihugu gyatera imbere irabaho hanyuma mu gihe abantu babagiye hamwe iryo tegeko bakayishyira mu ngiro kuko urashobora gusanga nk'itegeko rivuga riti hariho umuntu yakoze ikibi ashaka gucigwa amande angana n'ibihumbi ijana gushika nko miliyoni zitanu mugabo ari umuntu mwiza arashaka kuvuga ati reka mfatire kuri ibihumbi ijana nyine bitangura mugabo sindamuke izi miliyoni zitanu mugabo hari ubundi ashaka kubita kuri minimumu umwe agafata magizimumu
Dani
ubundi agafata minimumu
hina amagambo uwanzura
yego
urashaka kuvuga igitekerezo cyawe kivuge mu ijambo rimwe twumve
icyiyumviro cyanjye nuko novuga nti abarundi bakwiye kuva mu mpari akwiye kuva mu mpari z'amategeko
nuko urakoze cyane
ibyizwa shingiro ryemewe ahubwo abarundi bitwa ko bize ari incabwenge bajye hamwe kugira barabe ukuntu boteza imbere umunyagihugu boteza imbere umurundi kandi bakongera bakavugana ukuntu ibyo byizwa shingiro ryabaye ritowe ryoshigwa mu ngiro atamwana n'ikinono rikubahiriza bose impari bakabivamwo abandi tukabivamwo tugashyira imbere abanyagihugu basize hanyuma tugaheza tukaraba ku buntu byokurikizwa kuri twese
ye urakoze cyane Daniel reka metre nkengurutse agira icyo avuga kuri icyo cyiyumviro cyawe
rekomenda mwovese iyo Bwana Daniel awe wavuga cyane cyane ibintu by'imico donc valeur morale twene agatoro tuvuga amategeko les règles de droit rero icyo do mwishyura ko gatoya nuko abantu iyo bari hamwe igihugu cyose aho kiba kiri kigomba kugira amategeko sibyo abantu aho bari biha amategeko abagenga abakingira akabubahiriza agashinga ibyemewe n'ibitemewe aha rero niho turi kandi rero ayo mategeko yose ahera ku ibwirizwa shingiro iyo rero mudafite ibwirizwa shingiro ryubahiriza bose rikingira abantu kandi iryo tegeko iryo bwirizwa shingiro rikaba ryatowe na bose kandi ribarondereye neza aho haca haza ibibazo rero iyo abantu bagize amategeko meza byose bakabitunganya nibyo haza abantu nicyo ngomba nibyo nibazo yagombye kuvuga abantu batakuyakurikiza rero abantu muri iki gihe biragoye kujya kumurika ku mitima yabo ngo yaba utundi n'imbano gutyo n'ibindi urabona ibintu bya demokarasi abantu baratorwa hakurikijwe ayo mategeko nibo bagize imana igihugu kigize imana kikaronka umutegetsi umuyobozi indongozi nziza bamaze kubibona igihugu inkurugu mu kirundi nibaza no mu kinyarwanda ko baciwe umugani bati umuhusha atunga awusha umugore umugabo rero nicyo kimwe n'umugabo n'umugore abuze umugabo atunga abatutsi n'igihugu rero niwe tubuze umuyobozi mwiza abayobozi beza abategetsi nk'uko tubita iwacu hariya mu Burundi cyangwa abarongozi mbere nicyo byiza hajya kiba kigubona ayo mategeko ntakurikizwa nk'uko yaregaye hatwe kubiduguyo nuko atabiduduriye ko yagombye kuvuga ibindi igihugu cy'uburundi cyari gifite amategeko meza cyane hose muri byose ariko kikabura abarunguzi biza bayubahiriza mbere hari bafise utunenge bakagaragariza ibihengeri bakabipfukapfuka akazana ibintu byiza mu mwumvikano w'abarundi
muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda umutumire Maître Nkengurutse Emmanuel ni kubiza kurikiraho nyuma ya referendum kwibwirizwa shingiro rishyashya ryo mu Burundi. Kuri telefone turi kumwe na Pacifique. Pacifique?
Tabwe?
Akabazo kawe cyangwa se cyumviro cyawe?
Cyo nayifise akabazo ni cyumviro ike ya cyane. Cyumviro nari yifise nuko mu myaka ya hera tukiva hariya mu ntambara. Nibuka yuko twari tuvuye mu ntambara, tuvuye mu ntambara y'amasasu n'amabombe, barundi tumeze nk'abatandukanye. Icyo gihe rero twarahise dutora igihe twashingira ari ryo gihe ryarahe rihavuye. Mbega icyo gihe bagiye kuritora cyangwa bariko barabyiyumvira baryandika, utunenge barigaye ko barugaye ku buhuru kuko batatubonye mbere cyangwa yari nyikiye. Umuntu akaca yumvira ati none kwiri naryo barishyizeho tukaritora. Rizomara igihe kingana iki ko tubona baguma bahindagura ku mwanya nk'uko tukunze kubibona, cyangwa umuntu akibaza ati none ko twaraye turitoye tukagemeza, ni ikihe iri rishyashya rizoza rikora kizosumbya iri ryari rihari ry'imyaka cumi n'itanu n'imyaka cumi n'itanu yari iheze iyo arikora? Nicyo nagire mbaze uwo mutumirwa wacu nawe adusobanurire, we ko yize iby'amategeko cyangwa we ko yize iby'amategeko, ni kuki bobo basanzwe babizi kandi babona kure, kuki bo badahanura abo bantu cyangwa ngo babibigishe babere ku murongo utukura n'uwazere?
Yee, reka Pacific na urakoze cyane Pacific we. Maître Nkengurutse
sabwe akavuga ati mbere niko mubibona mukabibona kure, reka babona kure si twese da. Utumenge nabonye ku ibwirizwa ryari hasanzwe n'utuhe ibi bishasha rizanye ibiki byiza none kadeza naka harimo ibibazo
byinshi
wari wabajije ati imvura ikize n'inzi ku byerekeye utunenge twa kera cyane twiribwirizwa shingiro nta bwirizwa bitagira nta mwongo buri sato ibidahinzwe mugabo mu majambo make iri bwirizwa shingiro rikomoka ku masezerano y'Arusha ryaje gukemura kugerageza gukemura inkomoko y'indyane z'Abarundi ziri hagati y'Abarundi nk'uko bazivuganye Arusha, bagasanga ikibazo nyamukuru ni ukurwanira ubutegetsi bw'igihugu bishimikije amoko yabo. Ayo matati akaca byara ubwicanyi, harimo ubwicanyi bw'ihonyabwoko agahamira bunwa n'ibindi, hakabamo n'ikumirwa rero n'ibintu byinshi rero. Baravuga bati rero ko tubonye inkomoko y'iki kibazo cyacu, iyi ngorane yacu, reka ubwo butegetsi tubusangire kandi duciye kubabutanga aribo banyagihugu. Ni ukuvuga ko dushinga intwaro rusange ya twese ariyo bise demokarasi konsosiyative, niyo iri muri iri bwirirwa nshingiro rikomoka ku masezerano y'Arusha. Hanyuma ati kandi twongere dutunganye inzego z'umutekano ku buryo imigwi yose yahora irwana yose iri mu gihugu yisangamwo, gutyo nta mugwi n'umwe uzosubira kwisanga izi butegetsi wonyine. Hanyuma ngo wongere ufate inzego z'umutekano ijye guhohotera uwundi mugwi, niko babikoze baca bashinga rero iyo ndwara rusange ishingiye kuri bose, kandi bashyiraho inkingi zitatu z'iyo ndwara rusange.
Uwo rero mwumvaga ni Maître Nkengurutse Emmanuel yaganiraga na mugenzi wacu Thomas Kamirindi amusobanurira ikizakurikira nyuma y'akamarampaka yemejwe ku itegeko nshinga rishya ry'u Burundi. Yamubazaga ati ni iki kigiye gukurikiraho, itegeko nshinga rishya rizatangira gukurikizwa ryari, manda ya perezida seyo iza n'abandi batowe zo zizagenda gute? Ubwo rero icyo kiganiro mwagikurikiye muri make, ariko ikiganiro kirambuye mushobora no kucyumva kuri wa eshatu akadomo radio yacu vewa akadomo com. Mbibutsa kandi ko mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu aho ni mu Rwanda. Mu Burundi ho mutwumvira kuri ku mirongo migufi short waves kuri metero 25, metero 31 na metero 41. mugendero mukurikira ibiganiro bya radio yacu tuzatukomeza tubabwire ahandi mushobora gukurikira ibyo biganiro ku buhanga bw'ibyuma mwari kumwe na engineer Bill Barber na Fasil Gebehu kuri mikoro mwari kumwe nange Eugenia Mukankusi mwakoze mwese kudutega amatwi mugire ibihe byiza mwumva radio yanyu ijwi rya Amerika.